Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Muradukurikira ku mirongo migufi short waves cyangwa se onde courte kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi no mu Rwanda. Mu Rwanda kandi turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Na makuru, bamwe mu Barundi kazi bari barafungiwe muri Kenya batahutse.
Na bagenda bacu bo muri Kenya no kuvuga ko caciye kibwira abapolisi bo muri Kenya kugira ngo bahagarike gorurandazo bari ko ruraba bagarukane abo bigeme.
Uyu ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano mu Burundi. Naho mu Rwanda, urugomo rushingiye ku gitsina ruriyongera. Hanyuma turasoreza ku kiganiro muri Kirukuri. Abarundi kazi 23 kuri 29 bari barafatiwe muri Kenya mu kwezi kwa kane gushize, bakekwa ko bari bagiye kugurishwa mu bihugu bimwe na bimwe bya Aziya mu buryo bwa magendu. Bagarukanywe i Bujumbura mu Burundi uyu munsi, bagiye gusubizwa mu miryango yabo. Evariste Nzikobanyanka araduye inkuru irambuye.
Kumuhingamo w'ukuruno wa gatanu ni igipolisi cya Kenya cyashikiriza igipolisi cy'u Burundi abigeme 23 kuri 29 baheruka gufatirwa muri ico gihugu. Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano ari mu bakiriye abo bigeme, yibukije ingene vyagenze kugira bahagarikwe.
Igipolisi cy'u Burundi kiraronka amakuru yuko abantu bajanywe, hanyuma gica gikorana na bagenda bacu bo muri Kenya no kuvuga ko caciye kibwira abapolisi bo muri Kenya kugira ngo bahagarike gorurandazo bari ko ruraba bagarukane abo bigeme. Igipolisi cy'u Burundi kaba caciye kuri ca gipolisi mpuzamakungu ibiro vyo ngahe Bujumbura, aho nabo baciye babwira bagenzi babo muri Kenya. Amabona abo baca barabwira inzego z'umutekano za hariya, baca baratangura amatohoza. Bose hamwe bari 29, hanyuma hariho n'abari rero babajanye. Abo rero mubonye bahejeje gushikiriza igipolisi cy'u Burundi ngaha nk'uko cyabisavye, ni abashika kuri 23. Ni ukuvuga ko hariyo batandatu bagisigayeyo, ahanini bakaba basigayeyo kugira ngo bazoje kwagiriza abo babiri bari babajanye mu butungane.
Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano ashikiriza ko naho abo bigeme batahukanywe amatohoza atararangira neza kugira hamenyekane neza igihugu bari bagiyemwo. Eka mbere ayo matohoza ngo akazofasha kumenya nimba hari abandi boba bari nyuma yabo. Mu vyo Pierre Nkurikiye yita urudandazwa rw'abantu, anavuga ikizokurikira inyuma ayo matohoza.
Aba bantu bashikanywe ngaha, ikigiye gukurikira nuko ubwa mbere bo babanza kumvirizwa amanyamirama bizijwe amatohoza ngaha zica zibumviriza, hanyuma zongere zisome n'ibiri muri ziriya nyandiko zishikirijwe n'igipolisi cyo muri Kenya, ko mwabonye ko bari baherekejwe n'abapolisi bashika kuri bane bo muri Kenya. Hanyuma amatohoza baje kumviriza barazoheza bashaka bashikiriza imiryango yabo aho baje bava kugira basubire mu zabo.
Abo bigeme ntibashinye kugira icyo babwiye bamenyesha makuru, eka no kumufata amasanamu ntivyakunze kuko baciye bifuka mu maso. Ubushikiranganje bw'umutekano mu Burundi bushimira igihugu cya Kenya kubona carafashije kugira abo bigeme bari bagiye biciye mu rudandazwa rw'abantu bagarukanwe mu gihugu.
Ubushikiranganje bw'umutekano bwo mu Burundi ukaba rero bufashe kano karyo kugira ngo bushimire bwivuye inyuma igihugu cya Kenya na cyane cyane igipolisi cyo muri Kenya, byo byafashije kugira ngo aba barundikazi bari bajanywe mu rudandazwa rw'abantu baheze bagice bashobore kugabarukanwa muri kino gihugu. Akandi kamo kubushikiranganje no gusaba uwo wese yobona urudandazwa ruri ko rurabera ko yoca ajya kara abajeje umutekano mu Burundi na cyane cyane igipolisi cy'u Burundi kagiha amakuru akwiye kugira ngo bahagarike urudandazwa rw'abantu kuko ari icyaha kibi cyane.
Abo bigeme 29 bari bahagaritswe n'igipolisi cya Kenya ku igenekerezo rya 19 ukwezi kwa kane n'umwaka, cyo kimwe n'abandi bagabo babiri bari babatwaye. Ivyo biruko mu gihe ishirahamwe ONLCT Uwe Ton Frere rigwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi rimenyesha ko abantu 300,000 aribo baharurwa muri urwo rudandazwa kuva mu mwaka wa 2015. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
noneho tujye mu Rwanda aho Assumpta Kaboyi agiye kutubwira inkuru irebana n'ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ikigaragara nuko byakajije umurego kuko ubushinjacyaha bukuru butangaza ko kuva mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize kugeza mu kwa gatatu k'uyu mwaka ibi byaha bisaga ibihumbi bitatu. Assumpta,
nimba umubwiye uti hari ikibazo runaka nta kabuza yanyoye urakubitwa. Turakubitwa pe. Hari n'ubwo guhohotera cyangwa se nimba ari na twatwaka wari waduhinze wadushyize hariya wava nko munama nk'uku nagiye ugasanga yateruye yagiye kugurisha ngo anywere, cyangwa umugabo akanagukubita watabaza bati ngaho nasigare ku rugo wowe ngwino tukujyane kwa muganga. Ukibaza umuntu arankubise none arasigara ku rugo
genera mutungo uhutira no ku murimo murimo tukarwaniramo impanga igashya.
Aba n'abagore bo mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo bemeza ko ihohoterwa rikorerwa mu ngo ntaho ryagiye. Aba bagore basobanura ihohoterwa hanini ribakorerwa riterwa no kutumvikana ku mutungo isindwe no gucana inyuma hagati y'abashakanye.
Hari ukuntu umudamu ahohoterwa ntagira uburenganzira ku mitungo ntabashe gukora ku ifaranga.
Nk'umugabo yagiye gukorera amafaranga avuye gukorera amafaranga aciye mu kabari runaka ukamubaza uti ese bimeze bite, dore wenda ku ishuri birukanye umwana induru zikaba zirasabitse.
Nimba umubwiye uti hari ikibazo runaka nta kabuza yanyoye urakubitwa.
Aba yumva yabyuka agenda akirirwa anywa akaza akarya akaryama ntugire ikindi umubwira wavuga induru zikavuga,
cyangwa se nimba ari na twatwaka wari waduhinze wadushyize hariya ugasanga yateruye yagiye kugurisha wagira ngo uravuze wajya kuregera SNF ati kuriya mugore yararinzwe. Noneho rero ubwo ihohotera cyane ririho ni ibimungu biri mu mutima kuko iyo ubonye bikurenze ugeraho ukabyakira iby'iwawe byose ukabika mu nda.
Imibare itangazwa n'urwego rw'ubushinjacyaha bukuru yerekana ko kuva mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize kugeza mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka amezi icyenda gusa hagaragaye ibyaha bingana na 3,377 bishingiye ku ihohoterwa rikorerwa igitsina. Muri ibi byaha habonekamo ibyo gusambanya abana ku gahato, gukubita no gukomeretsa uwo mwashakanye ndetse no guhozanya ku nkeke. Urwego rw'ubushinjacyaha bukuru bw'igihugu bwemeza ko ibi byaha iyo bitavuzwe hakiri kare ngo ubikora ahanwe bivamo ko umwe mu bashakanye yicundi. Mu bikorwa bimaze iminsi mu nteko ishinga amategeko komisiyo y'ingingo y'imari ya leta igenda iganira n'inzego ku mikoreshereze y'umutungo zihabwa, bamwe mu badepite bagize iyo komisiyo bagaragarije urwego rw'ubushinjacyaha bukuru ko iki kibazo giteye inkeke.
Ikintu kiza ku isonga ni ikintu kijyanye n'ihohoterwa cyane cyane ku makimbirane ashingiye mu ngo, kandi rimwe na rimwe ukabona nticyitaweho cyane. Niyo kivuze bakibona nk'ikintu gisanzwe, n'ibyo mu nzego z'ibanze bakibona nk'ikintu gisanzwe. Ni ukuvuga ngo ihohoterwa ni ibyo nyine usibye kuri reportinga ngo umugore yishe umugabo, umugabo yishe umugore. Turareba ibya development, turareba ibikomeye, ariko twagera ku kintu kireba ubuzima bw'abantu kandi aribo bazashyira mu bikorwa bya bindi ugasanga nta buremere gihawe.
Urareba muri violence zibera mu ngo, umukozi uramusigira umwana akamutereta akamujyora, umukozi aravyorwa na nyir'urugo yaba nyirabuja yaba shebuja. Tuzahura muri urwo dushyiremo ingengo y'imari, tuzafunga prizo zuzure, tuzagira iki?
Umushinjacyaha mukuru asaba abagize inteko ishinga amategeko ko iki kibazo bakitaho by'umwihariko ndetse kikagenerwa n'ingengo y'imari yihariye kugira ngo uru rwego rubashe guhangana nacyo. Uyu ni umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Jean Bosco Mutangana.
Impungenge zirimo nuko ibyaha byiyongera. Uko ibyaha byiyongera rero bisaba ingengo y'imari igenda nayo yiyongera. Muzadukorera ubuvugizi, turabibasaba by'umwihariko GBV kuko dufite ikibazo gikomeye cyane cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina no mu ngo. Abagabo barakubitwa, abagore barakubitwa, abana barakubitwa, abakozi bo mu ngo barakubitwa. Ikintu cyo guhohotera ntabwo twahura twafunze abantu gusa. Hariya rero iyo tuvuga ngo mudukorere ubuvugizi GBV imiti yacu yubakwe ni uko ukeneye nk'abashinjacyaha nk'icumi n'umuyobozi wabo.
Abagore bahura n'irihohoterwa bemeza ko iyo bareze mu nzego z'ibanze batabasha guhabwa ubutabera, bityo bagahitamo kugumana iyo ntimba.
Iyo umaze kumirwa gutyo rero bivamo kuzakwica guma kukureba mu maso.
Abana banjye ntibagira nyirakuru ubyara se ntibagira na nyirakuru ubyara nyine. Noneho nkanjye rwose igituma mba numva nyine ngomba kubika mu mutima iyo mungu yanjye nkayihamana, nibaza gutabana banjye yaza aryana nzaceceka mbika mu mutima.
Uramutse umureze rero ukavuga ngo uramureze yampohote ngiye kumurega umenye ko ufite aho utaha
rero nugenda n'ubundi haraza mugenzi wawe gusigarire ku rugo.
Mukanya ndi munza hano wagira ngo narinzi yuko wenda ndi bugirana ikiganiro nawe niho navugana nti Mana sinzi imyaka nsigaje imbere niba myinshi
uzambabarire byibuze umwana wanjye azagira icyageraho azabari umvura ibikomere mfite niba mike nabwo ugume kuma kwakira ibimbaho nzitahira amahoro
urwego rw'ubushinjacyaha usaba abantu bose bahura nihoterwa kutarihishira cyane cyane rikorerwa mu ngo uru rwego rusobanura ko imwe mu bashakanye ahishiriye ihoterwa ari bo havamo kwicwa nta cyumweru gishobora gutamba kutumvise ngo mu karere kanaka umugabo yisha umugore we umugore yisha umugabo ndetse rimwe na rimwe ubwo bwicanyi bwumvikana no mu bana bica ababyeyi babo Mibari itangazwa n'urwego rw'ubushinjacyaha igaragaza ko abagore aribo bahohoterwa cyane kurusha abagabo abagore bagana 98% nibo bahura n'irihohoterwa ryo mu ngo mu gihe abagabo bahohoterwa bari kuri 2%. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo.
Monica, Monica Rukuri.
Monica Rukuri.
Murikirukuri.
Ariko gafundiro inga utegirishije uravye ubutima tubayemo ngaha bugiye kugenda gute hiyongereye ku zindi nkundi
ega muhehetse ingorane nyene turimwo nabo nyene nubu
mujya wiyumviriye kubereka abategetsi bo ngaha ubugo bafashe ingingo yo kubugarira ikambi ahawe ntubona ko bashaka kudutuza mpaka twomotse
muhehe
iki he ahawe kutukavya
Monica murikirukuri
Akaja ndambaye ibara muri
iki gito.
Gasore yatakaye namubuze wa muntu.
Umura ntiyatakaye. Gasore yayiwaje.
Awe manu rakoze.
Ye. Kinagiye numva umuntu adodo wa mujo. Hamara yo ngiye kuraba nsanga ni Gasore. Nubwo babwinshi cyo yacamurenze.
Nijoro hoho.
Eh.
Cyarabaye ubugesera. Nagiye numva randa mukamwitira ko minduru ngo turahiye ngo baraduturiye baraduturiye. Ahararahira ko adasubira no kurara mu nzu wacu. Ngwari igiriye mbere n'umana shimwe urampumurije
aho burahazi ko yashimye kuzi wanje mbona wo mureka akabari gumiraho
byahavuye bigenda gute
Tugaye mugwagwa murarushora ko mwebwe mwimenyereza imwe z'ikizungu.
Abe kadre nawe. Mbeguri bagiye kwa kagwa ariko kadukujije. Asha, nakakari hano wokishinga. Nukuri niko gena katamugaraguye.
Oya shasi neza. Nasanze nagize amazi menshi.
Ntino
ni ndabongera utuno.
Oya nukuru rakoze. Eh, ugomba gahape kandi uga mu mutwe mugoregwe. Utara nambwira n'icyo wampamagaye.
Nawe nutsi twa kuborera. Teganya abunasuke mutundi. Ego.
Basi ndabyemeye. Simpave mpamwa ngo nagambarariye abatware.
Ha, uhanwa nyene.
Oya geziyo nawe.
Urumva rero muri show urazi ko umuntu yikora kumubanye
yego
nashaka nyene ndabagore mumfashe gutegura urubanza rwo guca kumazi
reka sukungora n'ukuri oya nzuba nko dico nategereza
aho urabona ko Gasore yemerewe nabi cyane uce kumazi gira nawe nyene byo mufasha akaruhuka ku mutima
sha urya mwana yaramerewe nabi n'ukuri
reka wa muntu wereka ndiko ndiyumvira rero ku rubanza ngo bibera hasigwa na zibera tukubaka amahema harya bahora baba ubona gute
ngo tubatubigize neza
ariko bibereye haho rugo rw'umuhisi ivyo bavyiza
ego nivyo kindi umva ko byari kuba byiza mugabo ninya ko Gasore asubiyeyo yo hava tonikara nikamubyurira gahinda sha mugiye komere yatewe n'urupfu rwa mama wiwe n'ukuri izofata umwanya kugira bimuheremo
mugabo nizo tubeshe none gabasha Urubanza ruzoca rubera hehe?
Jewe cyo nibaza. Reka ruzobera iwawe Kadete. Kuko ni kigandara urabona ko cabereye iwawe.
Yego ntacu reka tubigire uko nyene. Aho rero nase wabo Gasore sinzi nuko yoba yaramenye ibyabaye.
Ugi murumbi ntiyoberana usanga yarabimenye.
Aha naragerageje ndatelefona ku nimero yari yarampaye biranka.
Oya usanga ari ingorane y'umuhora. Hari igihe usanga ikirere kimeze nabi bikagorana gutora umuntu ari hakugibugo
sinzi kare na kare nandu ya hori hera tanerefunye tukavugana nikaye tutugiru wanza mbugu takumazi mchuza tige zana menyako mura muwe ya shengeye
razi noone rekabasi tuzo chishi tangazo kuiradi
gutega yo
bon ndafisa umugenza kora ku radio hari ya muri vile
aho
ndaca kuraba ndajyandike hanyuma ndari murungikire
oh wabugize neza ash nkuri mu bamukenuye hanyuma kindi naci simbona ingenzi zo kwicara ikabana
oya aho ntugira ikibazo ibikoresho byose by'urubanza umwe wese azotsa ni vyafise ito tudafise navyo tujoheza tubikote
none gasore wewe tuzogira urubanza mu gahenga gayemwe
Mbe nubu aracari kwa John.
Nubu ni yari yaranse kugaruka muhira.
Oya ntacyo mureke. Usanga kwa John ariho yumva ko atekanye mu mutima. Mureka bari gumira yo ntangorana.
Mbe muta. Muta. Ifyo ni biki? Eh? Ifirimo ni biki?
Nagomba shigaga
hehe. Ushingi hema hehe. Eh? Hukuruba huka. Nane bakubwiye ngo zakushinga ihema ngaha.
Jewe niho kazuba yari yanyeretse.
Bani ho kazuba yari yanyeretse. Aho nta soni. Rusubire kwimba ngaha.
Bagabo ba mama. Sisubire kwimba. Kandi ariho banyeretse.
Sisubire kinda. Kandi ariho banyeretse. Ndakubwiye nti rusubire kwimba. Aho uza kunzibiraho nahora aja kubera. None ugiye kwimba ngaha ariho nahora nsohokera. Jewe mu gusohoka ndohora camera mababa nguruke nk'inyoni. Eh? No fa so ka gute nibishoboka ntusubire kwibanga hale kiratsira
emwe nibiki gahemwe itonduru nibiki kamana ya
witonduru nibiki
muhe harambugije ngo sinubaka iheme imbere
yihu nakubye kudasubira kwibanga hale kiratsira
nana bakubuza kubera
niwe
ntaso
uyende
kuwe nana ubira ngo wa musi twagira inama twari twumvikanye kubazo cyabaza kutuzibi
I'm going to go to the house.
Kama nako uwe na nukiro ngana haho nyora
nituja mbuzo kutana tana kuingora ne tukwesu kwa turinga ha tugo wamu ni haa handi nyana wanu chungu njene
tuwa
kutera ni mirakwe nyabu na duku ye gushigi kirana ndawizi kwa alingora na iki wanza chawa ye gito kufaho ababene watu imu unzi wazi yenga lekarero tuwiyage tukwese hamwe turonderu muti hamwe
umutu wahe uwe kufawa chenga ha ingora negusa
oya muhe nawe ingora ne sabo bene wa
nibo nyene bataratsa ngaha hari ngone nkizi twari bwa bemwo urumviritse
aho ingora ne nikibanza catubanye
gito gute nibagendere none se wafite cyaka
nibagendere ico ni yumvira nico gituma ndabwira nti tubiganire hanyuma turonderere hamwe inyishu ehe basi ndabere ikabure abagabo bararane
ukubire ke tukise abatwumbe utiriza
ndabagarire abanza muteka ehe basi ndabire twigabure abagabo barara no kwabo abagore n'abakobwa n'abana nabo barara no kwabo
yampaye icyo weho ntuki
ijo nibara mwikara
none basi abatabishigikiye namwe ni mutangi
byiyumviro
tangi byiyumviro hebe
Mwembi mai.
Asha.
Aya. Asi no kumbura buwana.
Asha kushile kuzo sana chuhanova John.
Jee, gaso.
Aha, nukuita chuhanova.
Aki, ana kwe muzungu.
Zana niri.
Aki, ana kwe muzungu.
Ya, kandu mengu bibi nila soka na. Bibi mekone la soka. Wow!
Aya
ushaka kunyirukana bivuge ureke kwitwaza ngo kadede arankumbuye nzogenda mpfenyerera nubundi naramaze gupfa ntacyo nkibereyeho
basi
ndakubwire
nukuri 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 nta mugambi numwe mfise kwirukana ngahe wanje gusa nyine urabona ko ariko haregereza gutegurwa ubanza bwo gushaka kumazi ariko ndiyumvira ku peut-être Je ne sais
pas si tu es
un
homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si
tu es un
homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas Niwe wavuze ngo abarushe nzobaho uburuhukiro abashonje ndabahaze kora ibitangara umana tsinda inzara tsinda shetani tubisavye tukwizigiye
duhangaze
urakoze muvyeyi
hanyuma rero muhe
ego papa cumbi
mugume musenga kandi mwizigiye ingora nizizohera
twehongira ngo n'Imana yaratwibagi Kuva haji zindi mpunzi hoho ye nibyaho habigiye guhuhuka
muhehe none burya amajambo twakoresheje mu gisabisho wayategereye neza
yego ntumvise ko mwadusabiye ngo Imana idukure muri ubu buzima bubi ko mwikambi
ariko rero ubuza gutsinda umurwanizi araheza akabanza akamenya niyazanana
duhangaze man
Uje ngo hari abana b'umuco Shetani yama ihakebeba irondera kuba kwegera mu mwijima
Imani dushobotse
muhagabire Satani yamaze kudushwaramwo ngaha mu ikambi yihwinyitse mu bana b'umuco ngingwe ibundi umwagazi
mugabo sinakuye kaneza
Baje abantu baheruka kubazamwo
sa
mubitondere cyane kuko ntimuzi yo baje bapfa n'ibyo bahoramwo
sa
barya ntimusa ubu mwebwe mwaramaze kwinjira mu muco w'Imana nayo barya bavuye mu mwijima
oho none ga papa cumba dukora iki ikongeza masaya masengesho
n'ugusenga cyane ariko rero cyane cyane mwirinde kuba kumwe nabo mubigire kure
tubikore gute none twobigira kure gute kandi bamwe bamwe turarara no mu mahema
oya 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 umuco ni umwijima cyo kwigera bihura bajya buzuye amadayimoni mugahira hira mukabajamwo bazoca babandukiza mu gware mu gesere
abana dutabare dutabare ba
hari ibintu byinshi mugiye kubona bihinduka hamwe kandi Hazo kwa duki ngora nizugo kubgosi. Bitewe ni nge mumbi ziri muri bacha bantu.
Hii puswa gani niza hiyo.
Akukuka bunduze.
Muhe. Nita nite ya amari karabahe. Zari kana mumbi
nite kei. Chewesha. Kukuka mba usati imana mwe. Aha, shano wakuna hengere. Ani kachiku. Wiki la hajini.
When it's quite a running of Uzuyama Daimon, a who got a man is a Katari way with you, not to go well.
Pashjamon, he shame me, Maravarani. Ehenika, sorry, mamma, ya. Gaso. Namakika mugabo kuwaje kwicara mu ibarabara wenyine.
Kwaga. Ndagusabye wibandanize wari ugiye je undeke.
Eh? Shu, ndakure kusigare muri aka gahinga kanyaga nande wenyine muri uyu mugoroba. Muhungu nibiki ariko mbara nibiki ga mugabo. Ahubwo rero reka nicara imbere umwire neza. Sinkuvira uhande, oya n'ukuri mbarira. Eh basi banze usome kuri kano gacupa kugwagwa nari ntanye ngo nje gushoza kwirasi.
Oya ntacura koze.
Reka basi genda kisomere. Ni washaka urakira usomeko. None byagenze gutega muhungu ko naheru kuri kwa John.
None gatata wanje ko nakifisi yonja. Njogwa mu nzira ntogwe nibiguruka.
Yo. Reka burya ashasi bose batahura umubabaro wo kuri wawe. Genda bizisha yo ndananje narayiraye. Ndibu kagahinda nagize gihe mu byarangije gisheshe bamwije ndakubwira ahubwo reka mbere ndabireke nukubyibuka numva nose
bwaundi nawe warababaye
reka sigaho harya rya abantu baragoye muhungu nuzobona biririsha nguje narwo ngo musangiye umubabara aba namba
reka
bitonde barya bose rero wabona baza kugandara biririsha haya wibaza ko ari bo bose bari bababaye n'urupfugo rwanyu kwawe
None
aya muri bajya nyene harimo nabaje kugukubatamba kumuvyimba biririsha naho kumbe bariko baratwengera mwijigo
none wubitsi gute
ko ntabizi gute cyuwa mbe ni wosanga nabishe nyoko wawe bari muri bajya nyene baza biririsha
sa
aha abantu shani babera hino
kwaga usanga hari cyo ubuzi kubishe mama
ekweba
mbira genzo kwereka icyo nikorera mbira shako kanza gusaba mbira aba gesera je tuzokwihuri
oya ntacu reka
ndabigusabye no kuri nyamwanzu bambire no
kumura oya reka ntacu reka ntucu ugomba kwihuta nokugenda bukebuke
none hoho urabazi basi uraza bishe mama gagwaga
bakunzi b'igikino muri kirukuri reka tugarukirize ngaha izinkuru z'abanyabugo n'abanyarusangi tubandanirize ku ntererano mwatanze ku gice giheruka ariko nk'uko mubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe muhehe kuva habone izindi mpunzi z'abanyarusangi sije kubana nabo mu ikambi afise ubwoba ko n'ivyahuha bigiye guhuhuka none ubwo bwoba afise bumutumye yiyumvira ko abanyabugo bafise umugambi wo komora abanyarusangi bose ibugo kandi atacemeza mumubwiye iki uyu munsi duhere kuri Lionel w'igitega yagize ati muhe ntiyarakwiye kwiyumvira ko bagiye kubirukana tazi igituma bugaye irya kambi wahubwo yarakwiye kumviriza impanuro za Fundeli ngo akakira abagenzi we mu kurindira icokorwa yindi ntererano ni ya Sadoki ngenda ku mana wo mu Rutana yagize ati muhehe nafute mu mutwe kwa mayimvira ibibi ku banyabugo ngo kuko kwibwira niko kwihenda uguca yibwira rero igituma bugaye ikambi birerekana ko yamaze kwishiramwo abanyabugo bose nabi ati vyiza nuko yohebe iyo ngendo ngo naye ahandi ho izo mushitsa habi tujibuhinyuza mu ntara ya Muyinga aho Mahiri wiza agira ati muhehe ntiyarakwiye kugira ubwoba ngo nakare basokuru barayamaze bati agasato k'imbaragasa kifuka batanu tubandanirize ku banywanyi bacisha ubutumwa bwabo ku muhora wa WhatsApp aha turavuga nka Martin Nazwe agira ati cuno ubwira muhehe nuko yorindira amatohoza icatumye hafatwa inkingo zo kugara ikambi rya bene wabo ngo kuko ishobora kuba yugawe ku mvu zumvikana wundi munywanyi ni Aristide Niyongabo w'i Muyinga yagize ati muhehe nareke kwihinyisha mu bintu ataramenya neza ngo amenye ko ivyo ariko ariyumvira wasanga atari byo ngo iza rero yogabanya urwanko ngo kuko umuntu ni nk'uwundi ubundi ni Ndayishimiye Jean Baptiste mwigisha w'ikigoti muri komine Buraza yagize ati muhehe nareke kwegeka akabi ku banyabugo ngo bashaka kubomora atavyemeza afise ngo namenye ko kwiyumvira nabi abandi atavyemezo
radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dushimire aba bagenzi bacu bo mu muryango wa Benevolencia mu kiganiro muri kirukuri tumaze kumva dushimire kandi na Sumta Kaboyi na Evariste abanyamakuru bacu namwe mwese ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radio yanyu ijwi rya Amerika murakarama.